ni Radio Ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabasuhuza mwese kandi mbaye ikaze mu makuru tugiye kubagezaho muri uyu mwanya. Mu Burundi hongiye kuboneka ikibazo cya lisansi. Abakoresha ibinyabiziga bica amafaranga binywa lisansi barinubira ko nubwo ibiciro byayo byazamutse bitanaboneka. Uyu ni umushoferi ukoresha bisi itwara abantu n'ibintu hagati mu murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'intara ya Ngozi. Igisirikare cya Israeli cyatangaje ko cyagabye ibitero by'indege z'intambara mu bice birimo abarwanya umutwe wa Hamas mu ntara ya Gaza no mu bice birimo igisirikare muri Siriya. Muri Senegal ho Ousmane Sonko, umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi, wongeye kwicisha inzara mu minsi 8 ishize y'amagana ifungwa rye, ubu arimo kwitabwaho mu cyumba cy'indembe mu bitaro i Dakar. Aya makuru hamwe n'ayandi turabagezaho mu mwanya muto. Duhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Igisirikare cya Israeli kuri wa gatatu cyatangaje ko cyagabye ibitero by'indege z'intambara mu bice birimo abarwanya umutwe wa Hamas mu ntara ya Gaza no mu bice birimo igisirikare muri Siriya. Fide Niyongabo abahinkuru.
Igisirikare cya Israeli cyavuze ko ibibanza cyakozemo ibitero mu ntara ya Gaza birimo amayira yo mu kuzimu y'umugwi Hamas, ibigangara uwo mugwi ubikamwe ibigwanisho hamwe n'ibibanza urasiramo za misile. Uyu munsi nyene ikinyamakuru cya leta ya Siriya cyatangaje ko ibitero bya Israeli ku butaka bwayo bishe abasirikare ba Siriya 8 bikomeretsa abandi 7 mu ntara ya Dara. Igisirikare cya Israeli cyatangaje ko indege z'ingwano zacu zakoze ibitero mu gusubiriza mu ndumane ibitero bya rokete vyarashwe n'igisirikare cya Siriya ku butaka bwayo. Ivyo bitero bibaye mu gihe hari impungenge kwingwano hagati ya Israeli n'umugwi Hamas ishobora gukwiragira mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi. Israeli yaragabishije abagwanyi b'umugwi Hezbollah ushigikiwe na Iran bakorera muri Liban kudahirahira kwinjira mu ngwano iriko iraba muri iki gihe hagati yayo na Hamas. Umuyobozi w'umugwi Hezbollah Hassan Nasrallah yakiriye abayobozi bakomeye b'umugwi Hamas na Jihad Islamique mu biganiro kuri uyu wa gatatu. Itangazo ryashizwe ahabona ryamenyesheje ko abo bakuru b'iyo mirwi baganiye ku cokorwa mu ntumbero gushika ku nsinzi mu rugamba wo kwivuna umwasi ruriko rubera mu ntara ya Gaza. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buyobowe n'umugwi Hamas mu ntara ya Gaza ku munsi wa kabiri bwaratangaje ko igitigiri c'abantu bamaze gupfa muri iyo ntara mu ngwano kimaze gushika ku bantu batari munsi y'ibihumbi 591. Benshi muri bo ni abapfasoni n'abana.
Tukiri ku makuru yerekeye iyi ntambara hagati ya Hamas na Israeli, abayobozi mu muryango w'abibumbye ejo kuwa kabiri batangaje ko ibitero by'indege z'intambara za Israeli no kuba iki gihugu gishobora kohereza ingabo zirwanira ku butaka mu ntara ya Gaza byakuye mu byabo abantu 400,000 muri iyo ntara. Abanya Israeli bagera mu 200,000 barimuwe kubera ibitero bya Hamas. Nanone Fide Niyongabo.
Abo banya Israeli 200,000 bimuriwe mu mahoteli n'amazu yakira abashitsi mu gisagara cha Eilat kiri mu manuko bwa Israeli byatumye leta ya Israeli yubaka ibibanza birimwe amahema yo kwakira abo bantu. Ivyo bibanza byubatswe mu gice kiri ku nkengera z'umugwa mukuru Tel Aviv. Ku banya Israeli baheruka kwimugwa bahunze ibisagara biri hafi y'urubibe n'igihugu cha Liban kubera ibitero vya rokete vy'umugwi Hezbollah. Aba ba mu mihana yahitwa Kerem Shalom ku metero 30 umuntu avuye ku rubibe n'intara ya Gaza bashizwe mu ihoteli iri mu gisagara cha Eilat. Mu bihe byiza ni kibanza kiri ku nkengera z'ikiyaga gitukura abantu bageriramwe uburuhuko. Ni kibanza gitekanye mu gihe abanyagihugu mu bice byinshi by'igihugu batekewe n'ubwoba. Bruria Karni Hadas yarabaye mu gice cha Kerem Shalom. Bruria Karni agira ati:
Many people are so terrified and so traumatized that they don't even dare.
Abantu batari bake batekewe n'ubwoba kandi barahamutse muri iki gihe ku buryo badashobora no gusohoka hanze y'ihoteli. Kuba mu mahema ntibisa n'uko abantu bubabikingiye. Dukeneye gusubira kugira icyizere mu bantu no kumva ko dutekaniwe.
Are trusting people and to rebuild our strength and feel secured.
Muri Gaza abanyapalestini ibihumbi amajana n'amajana barahunze ingo zabo mu buraruko bw'intaragaza kubera ibitero bikomeye by'amabombe by'indege z'ingwano za Israel. Bahunze kandi nyuma y'uko Israel ibaburiye guhungira mu bumanuko bwa Gaza imbere y'uko irungika muri iyo ntara inteko zigwanira ku butaka. Benshi muri bo bamaze indwi zirenga zibiri baba mu mahema yubatswe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Sojud Naim ari mu bavuye mu byabo mu ntara ya Gaza. Sojud Naim agira ati:
صار لي أنا هان بالخيمة تسع أيام يعني أنا حتى بدي أحمم أولادي مش عارفة بروح بدي أعبي مية بلاقيش مية
مزميسي تشيندا بمي هيما سنشورا نوكو زبانا وانجي كويا تمازي مفيسي ناكي وانزا مفيسي تشوكو وغيري زامو ناني موزو زي سكو ينشورا كرونها ناو فيسي ندا بيتشاريكا حتى رونغاند ندا فيتي مونجينج bara nakuru umwana wanje w'umuhungu mukuru afise hasi
uladi bisxanu billel uladi bis'alu billel ibni rikbir marid azma
ntabimenyetso bihari byerekana ko ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas iriko irarangira vuba akaba ari kuvuga ko abantu ibihumbi n'ibihumbi ku mpande zombi biteguriye kumara igihe cy'ubukanye mu mahema.
Amakuru ya radio yanyu VOA arakomeje ku yandi makuru avugwa hirya na hino ku isi. Fidele Niyongabo atuvane mu burasirazuba bwo hagati hatujyana muri Afurika, turaza gusubira ku mugabane kutoraza gusubira ku mu burasirazuba bwo hagati mu makuru yacu ari imbere. Tugera muri Afurika, Usumani Sonko umunyepolitiki wo muri Senegali utavuga rumwe n'ubutegetsi wongeye kwiyicisha inzara mu minsi umunani ishize. Ubu afite intege nke aho harimo kwitabwaho mu cyumba cy'indembe mu bitaro i Dakar. Fidele Niyongabo.
Usman Sonko amaze igihe yiyamiriza ifungwa ryiwe kuva mu mpera z'ukwezi kw'indwi k'uyu mwaka, yarasubiye kugarariza gufungura araheze iminsi umunani. Muri iki gihe akiswe n'amagara. Umwunganira mu mategeko Sire Credoli yatangaje ko yashoboye kuvugana nawe ku munsi wa kabiri. Yavuze ko abaganga babandanya kumwitaho. Yavuze kandi ko amagara ya Usman Sonko yifashe nabi kandi ko abaganga bariko bamuha imiti adafise uburenganzira bwo kwanga. Sedoli yasabye umukuru w'igihugu cya Senegal Macky Sall guhagarika ibiriko bishikira Usman Sonko kubera abifitiye ububasha. Usman Sonko ariko ahiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2024 yarangije mu kibanza cya gatatu mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2019. Yaragirije Perezida Macky Sall ko ashaka kumukumira mu matora yo mu mwaka uza w'2024. Perezida Sall yatowe mu mwaka w'2012 mu kiringo cy'imyaka indwi. Yasubiye gutorwa mu mwaka w'2019 mu kiringo cy'imyaka itanu. Mu ntango z'ukwezi kw'indwi yaratangaje ko atazosubira kwitoza.
Tuve muri Senegal tujya muri Kenya, aho basekombata ba Mau Mau barimo gushaka uko Ubwongereza bwabasaba imbabazi bugatanga indishyi z'akababaro ku bibi bakorewe n'iki gihugu mu gihe cy'ubukoloni. Ni mbere y'urugendo umwami Charles wa gatatu azagirira muri Kenya mu cyumweru gitaha. Fidele.
Mu ntango yo mu myaka y'1950, abagwanyi b'aba Mau Mau baragwanije Ubwongereza mu kiringo kiri hafi y'imyaka umunani. Biyamiriza abakoloni bafashe ibice nka byose by'ibimera muri Kenya mu ntumbero yo kubikoreramwo uburimyi. Umwami Charles wa gatatu n'umutambukanyi wiwe umwamikazi Camilla bazokwemera ububabare bwatewe n'intwaro y'ikoloni y'Ubwongereza mu rugendo rw'iminsi ine bazogira mu gihugu cya Kenya kuva ku itariki 31 y'uku kwezi kw'icumi. Ikirimba cy'umwami Charles wa gatatu cyatangaje ko muri urwo rugendo azofata umwanya wo gukomeza ibyerekeye kumva mabi yakorewe abanyakenya mu kiringo cy'intwaro ya gikoloni y'Ubwongereza. Mu mwaka w'2013 Ubwongereza bwaremeye gushumbusha abanyakenya barenga 5,000 bakorewe amabi igihe bagumuka mu ntumbero yo kurwanya akarenganyo bariko barakoregwa. Bahawe indishyi y'akababaro igera ku $24 million y'amadolari. Itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP ryatangaje ko abantu barenga 10,000 bapfuye mu mugumuko w'aba Mau Mau. Yamara abakurikirana amateka bavuga ko igitigiri cy'ukuri cy'abapfuye kirenga ngaho.
Fidel Niyongabo harakoze kuri amakuru avugwa hirya no hino ku isi atugezezeho. Mukomeze rero kumva radio yanyu Ijwi rya Amerika iravugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mujye no kuri wa@radio.com mukurikire aya makuru. Turi no kuri Facebook, Instagram, YouTube na X yahoze yitwa Twitter, muradusanga kuri VOA Radio yacu. Mukanya turajya ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Tuhere mu Rwanda, umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro I Kigali ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu yafunze by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 umunyamakuru Théogène Manirakiza uyobora ukwezi Media Group araregwa icyaha cyo gukangisha gusebya. Eric bagira ubusa n'inkuru irambuye.
Mu gufata icyemezo gifunga by'agateganyo umunyamakuru Théogène Manirakiza umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro yavuze ko impamvu zikomeye zatanzwe n'ubushinjacyaha zituma akekwaho icyaha zifite ishingiro. Urukiko rusanga nubwo uregwa hakana icyaha cyo gukangisha gusebanya bigaragara ko mbere y'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka yakoranaga na Aimable Nzizera mu buryo bwiza, ariko nyuma y'ukwezi kwa munani yatangiye kumubwira ko agiye kuvuga amakuru yaramufiteho abanyarwanda bakayamenya. Bityo umucamanza akavuga ko amasezerano yakozwe kubera Manirakiza yakangishaga Nzizera kumuvugaho amakuru yaramufiteho. Kubw'ibyo urukiko rusanga hari impamvu zikomeye zituma umuyobozi wa Ukwezi Media Group akekwaho icyaha bituma agomba gufungwa by'agateganyo. Kukirebana n'ingwate yatanze nayo umucamanza nta gagaciro yayihaye, yavuze ko itatuma atabangamira iperereza. Ku itariki ya 10 z'uku kwezi nibwo Manirakiza yafatiwe mu biro bya Nzizera, aho urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIBU rwavuze ko rwamufatiye mu cyuho yaka ruswa y'amafaranga 500,000. Manirakiza yemera ko yafatiwe mu biro bya Nzizera, ariko ko atari yagiye kwa karuswa, ahubwo ko ari amafaranga bari baremeranyije mu masezerano n'imikorere n'imikoranire bari baragiranye. N'amasezerano yaragamije kwamamaza ibikorwa bya Nzizera bigendanye n'ubwubatsi bwagombaga gukorwa na kompanyi Amarebe Investment ku mudugudu bashaka kubaka. Uregwa akavuga ko ubushinjacyaha bwirengagije ibimenyetso byagombye kuba bimushinjura. Ibyo bikubiye mu biganiro impande zombi zagiranaga ku rubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp. Ayo masezerano yo kwamamariza Nzizera yagombaga gutangira mu ntangiriro z'umwaka utaha cyangwa mbere yaho nk'uko yasobanuwe mu rukiko. Nzizera yagombaga kujya yishyura Ukwezi Media Group amafaranga 200,000 ya buri kwezi. Manirakiza akavuga ko mu kwakira amafaranga 500,000 byaturutse ku kuba yari yaramenye ko Nzizera atari kuzajya mwishyura neza, ahitamo kuba mwatse ayo mafaranga mbere. Urukiko mu mwanzuro warwo ruvuga ko Nzizera yemeye kugira ayo masezerano na Manirakiza nyuma yaho yabonaga amurembeje amukangisha kumusebya. Umucamanza yategetse ko uyu munyamakuru abafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 mbere y'urubanza mu mizi. Azafungirwa muri gereza nkuru ya Nyarugenge imageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Umucamanza yibukije ko uregwa afite iminsi 5 yo kujurira iki cyemezo. Mu rubanza rwasomwe uregwa atari mu rukiko, Ijwi rya Amerika ryifuje kumenya aho ku ruhande rwa Manirakiza rwakiri iki cyemezo n'ikigiye gukurikiraho. Ni mu kiganiro kigufi twagiranye na Jean Paul Ibambe, umwe mu banyamategeko bamwunganira.
Urumva twamwunganiye tubona nta mpamvu zikomeye zihari zatuma akekwaho icyaha, ariko impamvu twatanze harimo nuko twasabye ko byibura niba binashoboka kandi ni ibintu biteganyijwe n'amategeko yatanga ingwate, ariko ntabwo agakurikiranwa adafunze. Ntabwo rero urukiko rwabishingiyeho rwumvishe cyane by'ubushinjacyaha twubaha ibyemezo by'inkiko, ariko kandi dufite iminsi 5 yo kuba dushobora kuba twasubije. Icyo tugiye gukora twebwe tugiye kureba uwo twunganira
yego
arebe uko bimeze, hanyuma ndemera ntashidikanya ko kirakurikiraho ari ukujurira, ariko ni ububasha n'amahitamo y'uwo twunganira.
Ukurikije amakuru atangwa na bamwe mu bagize kompanyi Amarebe Investment barimo Virginie Uwambaye Inema, bavuga ko intandaro y'ibi byose ari amasambu y'uwitwaje n'Inkundabanyanga. Inkundabanyanga ni nawe nyina wa Uwambaye Inema. Na masambu yari yaranyazwe n'abantu bamushinja ibyaha bya Jenoside biza kurangira uwo mukecuru abaye umwere. Bavuga ko Manirakiza nyuma yo kubakorera inkuru z'ubuvugizi bagasubira nayo masambu afite ubuso bwa hegitari zigera muri 6 yagiye abasaba kumuhaha ibibanza 2 bene byo bakabyanga agatangira kubatera ubwoba. Kugeza ubu bene ayo masambu bavuga ko batangiye kuyakatamo ibibanza bisaga mu 100 bikazubakaho amazu n'uwitwa Aimable Nzizera, nyuma akazayagabana nabo mu muryango wa Nkundabanyanga. Manirakiza ariyongera ku bandi banyamakuru bane b'abanyarwanda bafunzwe kuva mu mwaka w'2021. Eh, bagira ubusabe bw'iryo America I Kigali.
Erika bagira ubusa harakoze kuri iyi nkuru hatugezejeho amakuru yacu rero tujye kuyakomereza mu Burundi kuri inkuru y'abana batandatu bo ku mutumba wa Murenge zone Gitaba ni mu ntara ya Makamba bagiye hamwe kugira ngo biteze imbere barabumba bagasudira bakayegeka imitiba y'inzuki kandi bakanifatanya no kwiga icyo basaba abayobozi ba komine Makamba ni ukubafata mu mugongo kugira ngo impano zabo zijye ahabona zizabafashe kwibeshaho batarinze gusaba akazi muri leta inkuru hijwi rya America bateguriye ifatanyije n'abakunzi bayo mu Burundi murayisomerwa na Thierry Vendayishimiye hari Kigali mu Rwanda
Nishure ya mujya abana batandatu bafite hagati y'imyaka 18 na 15 bakaba baba ku murenge wa zone Gitaba Imakamba twabasanze bose bakuraniye kubarongoye bariko barabumba ni mu kigahano hihishije kandi haga kuko ni mu nzu y'ababyeyi babo bayigira neza grace hari amakaro amategura ibikono bateramo amashugwe imbabura igikoresho cyakira umuyaga nkuba mu gihe cyo guteranya ibyuma abo bana batandatu bose ni abanyeshure urango iryo shiramwe ni umwigeme igira neza grace nawe nyene n'umunyeshure yatanguye kubumba afite imyaka 10 ubakaba afite 18 yatanguriye ku matafari ku kaciri iruhande y'abahungu bari kubarayabumba yumva bikunze
ibintu bijyanye n'izo kubumba nabitanguye nkiri muto kimwe gusa mbumba ibintu bitandukanye bijyanye no kubumba amatafari nabitanguye ni gasenkem ibijyanye naje no kubumba ibintu by'ibishushanyo bimazemo nk'amezi atanu ndabumba igishusho hiyo cyose niyumviye yaba urufi cyaba gakoko nyene inyoni ikintu cyo gushyiramo amashugwe amasahani imbabura amapave ajyaho hasi
Tuwala mubajire tuti, none wewe byagenze gute ngo wige kubumba kandi utavuka mu bwoko tuziko ari bwo ukundu wo muga. Igira neza grace na wati jewe narabikunze gusa na kindi. Kandi ujya kubumba sumuga w'abatwa kuko nawo ndabyiga. Na mugenzi we ni Haririzwa Kahine yabyize kubera ukubikunda kuko muhira atabyo bakora.
Jewe iyo mpano papa wanje nta ndamubonana ariko kugira ntanguye kugira nte kwiga ibyo byo kubumba. Je narabibona nka ipfuza iyo ni impano y'uwandi hama turaje hamwe muyinde association twibwira yuko two kwiga ibyo bintu nyene kubibumba hama ubu twatanguye kubibumba
muri iyo shira hamwe barabumba kandi byari inkoko zibundikiriramo amagi kugira zishobore kuyafuka yose dushimira Imana Aimable yiga mu mwaka wa gatandatu akaba afite imyaka 15
irashobora guhubaza yari yikoreye icyari Turashobora kugira ne ishobora guhubaza na urumba kubuhayura homba. Atuko twaciye twiyumvira gukora ibyo byari. Turashobora gusasa mu kintu tutakubona ko gitanga ibyuya. Hama naya magi kadidira hindukiza kidirimenya yo nyene. Icyari dupfa gukora ico tubonye ndukora twisonza amazi nko kaba yataye. Kuno chatutangura tukagikora tukagishira ngaho hari gihe tukazita utamenya ko zigirane ko zo bazigomba guca ikacusanga yatayemwo naho ucushiramwo nk'ibintu bishobora kuzana utwuya kacibundikiriramwo
muri iryo shirahamwe ry'abana barorora kandi n'inzuki dushimira Imana Aimable ati icyatumye dutangura umwuga w'ubuvumbi nuko twabona abantu baronka amafaranga menshi muri uwo mwuga ikindi cyadushituye ni shavu twarasaba ubuki ababwegetse bakatwima duca turafata ingingo yo korora inzuki kugira tubwironkere igira neza grace nubwo ari umwigeme yarabumbye amatafari arubaka inzu ku itongo kwa se icyatumye yubaka kwari ukuraba ko abakobwa bo batoshobora kubaka inzu uwo muyabaga yarize n'umwuga wo gusudira ashize ku ntambwe yo gusudira amamashine yavomera none ubwo abo bana bafatikanya guta ibikorwa by'ishirahamwe n'ukwiga igira neza grace
ndakora aho ngejeje nkacamanza nkahagarika nkacaniga nkijije kwiga rero icyo se camanza nkafata umwanya wo kuryama kugira ngo ntibincanke mu mutwe kandi sinibagira ibyo nize kandi cyakindi sinze kugikora nabi
Niharizwa Karine w'imyaka 13 yaragabuye iminsi y'ibyo bikogwa.
Yewe ishuri liragera umwanya wacyo nk'ubu mu ijoro umwanya wose n'umwanya wo kwiga ibyo ku ishuri no ku murango kwera indiga iby'ishuri kuko nta kumugoroba. Hama uwo mwuga nawo wo kugira ne wo kubumba n'ubwegetsi hama ku munsi wa Mungu ndasakanya akaba ari hene ndya kuwo mugo.
None abo bana umutaye wo gutangura ibyo bikogwa bawukuye he? Niharirizwa Karina ati twatanguye dukora utundi dukogwa twaduhaye yo gutanguza. Nayo yagira neza Grace ati ayo dukoresha tuyahabwa n'ababa baduhaye akazi. Ariko ababyeyi babo baraje barabafashisha ibikoresho bimwe bimwe. Kabura Christine arabona ko abo bana bakiri mu ntango kandi ko bakwiye gushigikirwa. Niyonzima James umwe mu babyeyi yabigishije umwuga w'ubuvumbi asigura ko yabikoze kugira abana ntibagume bahanze amaso leta ngo nizo bakazi kabatunga.
Je nagishimye ingene nubwo abana bariko bariga mashuri kuko zo kuvuga ngo n'ubuzi bwa leta bazoguma baronka bakazoguma bakurikirana imyuga yabase bakoze.
Kubwa Niyonzima James iyo myuga nikazoza k'abana babo kandi kuyimenya no kuyikora bizotuma itazimangana ahubwo bayikore n'ubuhinga buteye imbere bashobore kuronka umwimbo mwinshi
kandi bakurikiranye imyuga yabase bakoze usanga bafise kazoza gateye imbere cyane.
Icyo Niyonzima James ashima kuri abo bana nishaka babikorana nubwo bakira abanyeshuri arizeye ko bazotera imbere. Icyo abo bana basaba ni ugufatwa mu mugongo barafise ikibazo cyabo bakuri ibumba naho burimo amashugwe kugira ngo inzuki boroye zije kudahayo ibyo zihingura mu buki. Ntiharizwa Karine we mu byo asaba leta arashira mu isoko ry'ibyo bakora.
Icyifuzo cyanjye ni ifuza yuko uno wacu wotera imbere hama leta ikaduha aho kubidandariza katuronderera n'isoko ikaduha n'ahantu ho gukorera kugira abantu bose baze barabibona.
Mu burongozi bwa komine Makamba Jodone Hakizimana umuhanuzi wa Mustaneli ajeje mibano yishura abo bana ko bahora bashikira urwaruka rufise imano bahora babashigikira mu kubafasha guseruka mu mahayaneshwa.
Tugushimire Thierry ndashimiye kuri iyi nkuru y'ijwi rya Amerika yateguye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi utugezezeho. Mu Burundi kandi hasubiye kuboneka ikibazo cy'ibura rya lisansi abakoresha ibinyabiziga bica amafaranga binywa lisansi barinubira ko nubwo igiciro cyayo cyiyongereye itanaboneka. Ikibazo rero kikaba gikomeye cyane mu murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nk'uko umunyamakuru Eroge Wirika neza yabikurikiranye.
Amasatio menshi ntabitora sisi cyane cyane ibyo mu bwoko bwa essence ahabonetse gikena aho abakiriya abaca bakiravya bwo nyene. Abashoferi b'amatagisi n'amabisi bavuga ko bagira ko ingaruka mbi. Uyu musoranyi wa tagisi yabwiye Ijwi rya Amerika ko akazi kahagaze kuko aguma yiruka araba aho yotondera igitoro amaso agahera mu nzira
akatwa ahagaritse kubera igitoro n'ukuri none tuzakubaho gute tudakora ubu fise 3 jours niko ndarondera igitoro ariko ndakibuze nashyira amasitasiyo menshi na gitoro gihari.
Eka ni umugabo twara bisi akabaro ni kose acabuzwa no kubona igitoro kiduzwe reyi ariko kukironka ruka rwa gatana
twazunguruka tugahangayika cyane gose kwa ngo tuvuye kuri kotebu batwazubuze hano hose ni mirongo igitoro turabona kiga cyasoye kuba ndasi cyasoye kubura.
Umushoferi akoresha bisi yunguruza abantu n'ibintu hagati y'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura n'intara ya Ngozi mu buraruko we yifuza ko leta yotuma iduza ibitoro uko ishaka ariko bikaboneka. Yaganiriye n'Ijwi rya Amerika yavuze igitoro kimusubiza mu buraruko bw'igihugu inyuma yuko usingenzi yari yakuwe ingozi
kwa kwa moya namba baduza kandi ariko nukuri igitoro kiboneka ko igitoro no wansi utaba transporte tuja kwa turansi igitoro abakiriya nabo hariho abakomeresha baba kubera bakoresha ibitoro nukuvuga transporo nukuri n'ikintu gikenewe ndazi mwese murabizi.
Bamwe mu badandaza bemeza ko akazi gasa n'akahagaze. Uyu mucuruzi wo muri zone Rugajo muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke ntagishobora kuja kurangura mu zindi ntara.
Umwene gihugu ntashobora gusuma ari muri shingene rogero kugira ngo agende muri ni komine irango natafise ibihumbi 200 ntashobora kugenda ngo agaruke ari umutwe wiwe kunda gusumira mu Kayanza Ingozi utuntu turangura ntamwe ni guhunga akigenda kuri iyo gitoro.
Abandi banyagihugu nkuru agende cy'ipikipiki bemeza ko ibiciro by'ibitoro byaduze litiro ni nusu nk'urugero ya esansi itarenza 2,300 ayironka ku 17,000 ku isoko ya magendo.
ikibazo cyitwa igitoro cyaramaze kuba ingora bahize mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo hige igitoro cy'u Burundi wohege urumogi urumogi mu minota 5 burose ni burushaka ariko igitoro ni ngorane iritiro kuyonka cyagikinje cy'ibitoro ni nuso ni 17 ni ibintu bibabaje
ibituma abashoferi n'iduga yunguruza abantu n'ibintu bishimira ibiciro uko bishakiye
abashoferi batushofe n'ubuhoro cyangwa yagihugu kaducurangura uko bishakiye ukuvuga ko tumerewe nabi ubuzima bwa misi yose habiciro ofisiyele bizwi
muna zitandukanye aho igitoro kibonetse kimara kanya nk'ako gukubita urugohe abashoferi b'imoto bakundwa mukuru w'intara ya Bubanza bari bizigiye kubukura mu cyibo babonye amakamyo apakuruye kuri uyu wa kabiri ariko kubera ubukene bwacu abakiriya bava mu mihingo ya kure baciye baza kimara umwanya urumero mara badashikiriwe baganiriye n'ijwi rya Amerika batumye buratondera
icyo cyari cyaje mbwo hari haje mu Kenya mugabo cyamaze umwanya urumero mara kubera bagitonde bari cyane ngiye kumwereka cyangwa kirakamye n'uburi mbona cyangwa yandika ari haje nk'imitsi cyatu ngabi bwanda atakiboneka igito cyagiye kinywa abantu bavuye mu mihingo itandukanye icyangwa yabanyabubanza gusa cyangwa yonka abantu bavuye mu mihingo yo
naho kiboneka kimara iminota nyamba bavoma bagira destin nk'ejo cyaraje saa 10 nk'ejo cyaraje saa 10 kugera saa 2 gitondo cyari gikamye bese twagiye kunywa turakibura Hapo kwa mingwe mumazi hapo nyamba bashaka kukituta ni bakiduta nyene hama ki bananye ki mboneke
tubaje umushikanganje ubutane nagataka ari nawe yajejwe gutunganya ibitoro iduhaye mu wizeye mu butumwa bwo kuri WhatsApp yatubwiye ko hari habaye akabazo ku munsi wa mbere muri OBR ikigo kijejwe gutoza no kwegeranya amatagisi ya leta katumye habaye ihungabana mu itangwa ry'igitoro kuba mu kwezi kw'indwi ibiciro by'ibitoro mu Burundi bimaze kuduzwa inshuro 3 ijya nyuma byaduvugijwe hari kuwa 9 ku kwezi kw'icumi umushinganji wa mbere yagendera ko bucasa by'abarundi mu mwezi kwa 9 gutegura imitima avuga ko uko ibiciro bizoja biraduga ku isoko mpuzamakungu na leta izo kibyisunga aha yari mwiganiro cya mbere y'abashikanganji bagiranye n'amenyesha makuru ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega
anagira imenyesha ariko baratwumviriza bose ko twafashe ingingo y'uko uko igitoro kizoza kiraduga ariko nako tuzoza tuduza mugabo tukakiduza twisunze ku isoko mpuzamakungu uko biriko biragenda
no mu bindi bihugu byo mu karere ibiciro by'ibitoro byaduvugijwe ariko kubera bifite ibigega ntega bizoza hari amafaranga ama leta ariho umuguzi nk'uko byabaye muri Kenya mu Burundi umushikanganji Ibrahim Uwizeye yahebuje abashinga amateka n'abakenyuza amateka mu minsi iheze ko ikigega ntega bizoza kera kandi ata buryo bw'amafaranga leta ifite bwo gusubira kukinagura perezida Ndayishimiye yisabye abamusaba gutorera umuti icyo kibazo bagira ati nta robine mfise mvomamo amadolari n'ibitoro Ero yo rika neza ijuje America.
Ndije hirya ariko mata. Niki mwinyegera ariko. Abanye bwo ngire ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe.
Ngo jewe ndi wibuko.
Eh yego rata. Urumunya rusangi kazi kuko ndo bagenda binyozora nka sabo.
Ari kabira simuhumura kamana.
Shofe, wenda wana shakuru wachi rusangi, uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Niye kwetu ni bugo.
Ndiye bugo.
Wiki. Nukumba kwa buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kundi. Yapa pa 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 pa. Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayivugaho na
La Benevolencia Rwanda.
Uko mubyumvise rero turimo kugera ku musozo w'amakuru yacu tubibutse rero muri make ingingo z'ingenzi z'amakuru twabagezweho tubabwiye ko igisirikare cya Israeli kuri wa gatatu cyatangaje ko cyagabye ibitero by'indege z'intambara ku bice birimo abarwanyi b'umutwe wa Hamas mu ntara ya Gaza no mu bice birimo igisirikare muri Siriya twanabwiye ko abayobozi mu muryango w'abibumbye ejo kwa kabiri batangaje ko ibitero by'indege z'intambara za Israeli no kuba iki gihugu gishobora kohereza ingabo zirwanira ku butaka mu ntara ya Gaza byakuye abantu mu byabo babarirwa mu 400,000 muri iyo ntara abanyayisraeli bagera mu 200,000 bari mu kubera ibyo bitero bya Hamas Indi nkuru yerekeye Hamasi mutuza kubagezaho makuru yacu ataha nuko mu gihe umwuka mubi ukomeze kuba aho mu burasirazuba bwo hagati nyuma y'ibitero by'iterabwoba bya Hamasi kuri Israeli n'ibisasu bya Israeli ku birindiro bya Hamasi muri Gaza byakurikiyeho hari umugambi ukomeye wa Irani urimo kutaboneka neza ikizakurikiraho ujyanye n'ibya nukleyeri. Inshuti rero mwarimu duteze amatwi muze gukurikira ayo makuru mu yandi masaha tubagezaho ibiganiro byacu cyane cyane mu gitondo. Mwakoze rero kudutega amatwi, mwari kumwe na Nashua Kelly Nashwan na Nadia Taha ku buhanga bw'ibyuma, Eugenia Mukankuse kuri mikoro. Ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi. Mwese mwese mugira umunsi mwiza.